murabandanza mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi no mu Rwanda turiko twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88.3. Mudukurikire no kuri Facebook VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Aloys Bigirimana
na Thomas Kamirindi. Nanjye ndabashuje mwiriwe neza. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Abayisilamu bashoje igisibo gitagatifu cya mwezi Ramadan.
Islamu rivuga amahoro. Intumwa yacu Muhammad yari intumwa y'amahoro, ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa iterabwoba cyangwa se by'urwango, barangiza bakabyambika umwambaro w'Islamu. Twebwe ntabwo tubyemera, idini ya Islamu ntibyemera.
Hanyuma uyu rero ni mufti w'u Rwanda Salim Hitimana. Naho mu Burundi, abanyagihugu bo ku mutumba Butare muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana barashima ibikorwa by'iterambere bafashwamo n'abayisilamu.
Muri Yemen naho intambara zo kwigarurira gisagara cya Hodeida zirabandanya.
Muri Kenya, abakobwa bo mu mashuri yisumbuye barambiwe ihohoterwa no gufatwa ku ngufu bakorerwa n'abarezi.
Misiri na Maroc ni ekipe za mbere zo muri Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu Burusiya. Zatsinzwe zose mu nkino zazo za mbere, ni mu mwanya wahariwe inkino imbere yo kurangiza aya makuru.
Ntimujye kure rero, aya makuru yose atabacika, tubahaye ikaze.
Radijwi rya Amerika, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Yemen kuri uyu munsi wa gatanu ugize umunsi ugira gatatu w'intambara z'urutavanako, aho urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruriko ruragerageza kwigarurira igisagara cya Hodeida kiri ku kivuko, ikivuko kiri mu minwe y'abarobere b'abahuti. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch risaba inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano kumvisha impande zose zishamiranye ko bazofatirwa ibihano mu gihe bobuza kwimfashanyo zishikira abanyagihugu. Ku munsi wa kane ejo, inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yasavye abarwana muri Yemen kugumiza ikivugo cya Hodeida muri cuguruye, mu gihe abatanga imfashanyo bariko baragerageza kugarukira ku basivili 2600 bugaraniwe muri ico gisagara. Igihugu cya Arabia Saudite cyatanguye gutera abarobere b'abahuti mu rugamba rwo gushyigikira leta ya Yemen mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015. Kuva ico gihe, ONU igereranya ko abantu barenga 10,000 bamaze kuhasiga ubuzima, benshi bakaba bahitanywe n'ibitero by'indege.
Muri Kenya, abakobwa bagera ku 1,000 basohokeye icyarimwe mu gitondo cya kare cyane saa 10 y'ijoro bata ishuri ryisumbuye bigamo ryitwa Mahasai Girls High School. Bakibimenya, ababyeyi babo benshi bihutiye kujya kureba ibyo ari byo, basaba ko hakorwa anketi. Abana bo baramagana ibikorwa by'umwe mu barezi babo waba uwabahungabanya ashaka gufata ku ngufu bamwe muri bo. Mu kwezi gushize, irindi shuri ryisumbuye ryitwa Moi Girls High School ry'i Nairobi ryarafunze kubera umwe mu barimu baryo waregwaga gufata abanyeshuri ku ngufu. Polisi y'igihugu yatangiye gukora nketi kuri iki kibazo, ikibazo kimaze kandi guhangayikisha leta nk'uko Minisitiri w'uburezi Amina Mohamed abivuga. Yashyizeho itsinda ry'abantu bagomba gusesengura ibi bibazo mbere yo gutanga ibitekerezo ku buryo byakemuka. Yaravuze ati, amashuri Maasai na Moi yaradukanguye.
Naye indege itagira umudereva y'Abanyamerika yitwa drone yarishe umukuru w'Abatalibani muri Pakistani ku rubibe rwo mu buseruko bwa Afghanistani, nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabibwiye Ijwi rya Amerika. Umutegetsi wa Amerika atashimye ko izina ryiwe rimenyekana. Yavuze ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu, cari gitumbereye Mulahe Fazlullah arongoye umuhari w'abatalibani urwanira muri Pakistan TTP yiciwe mu ntara ya Kunare ni muri Afghanistan. Amakuru ava mu igendereza muri Pakistan yemeje kuri wa gatanu ko indege ya drone y'Abanyamerika yagabye igitero mu misozi yo muri district ya Marawara ifatanye n'igisagara cha Kunare muri Pakistan. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bagiriza Fazlullah ibitero bitari bike ku Banyamerika n'Abanyepakistan kuvaho agenewe kurongora uwo muhari mu mwaka w'2013. Harimwo n'igitero cyo mu mpera z'umwaka w'2014 ku ishuri rya gisirikare mu ntara ya Peshawar cyahitanye abantu 151 barimwo abana barenga 130. Amerika yavuze ko kandi ko Fazlullah yategetse mu mwaka w'2012 kwica Malala Yousafzai azwi ku nkuharanira agateka k'abana b'abakobwa ku kwiga.
Muteza amatwi radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri metero 19 na metero 22 murahadukurikira ni ku mirongo migufi. Muri Zimbabwe abantu 23 nibo biyandikishije kugira ngo bazahatanire amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 gutaha. Muri bo harimo President Emmerson Mnangagwa, Joyce Mujuru wigeze kuba Vice President wa Republika ku ngoma ya Robert Mugabe, na Nelson Chamisa wo mu ishyaka MDC rya nyakwigendera Morgan Changirai kandi ayoboye ihuriro ry'amashyaka yishyize hamwe amashyaka atandukanye atavuga rumwe na guverinoma. Aya matora niyo ya mbere azaba abaye Robert Mugabe wategetse imyaka 38 atayarimo. Uwamusimbuye Emmerson Mnangagwa yakuyeho icyemezo cyabuzaga indorerezi zo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi Mugabe yari yarasizeho.
Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu ko agiye gushyira amatagisi angana kuri 25% ku bidandazwa bya tekinolojiya by'Ubushinwa byinjira muri Leta Zunze za Amerika bifise agaciro k'imiliyaridi 50 z'amadolari y'Abanyamerika. Ibica byongereza icuka kibi mu budandaji hagati y'ibyo bihugu bibiri by'ibihangange bitunze cyane ku isi. Trump ashize mu ngiro ibyo aheruka kwemerera Abanyamerika mu kuvuga ko kubwiwe Amerika itunguka mu guhanahana ibidandazwa n'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo kuri uyu wa gatanu bwavuze ko bugiye gusubiriza mu ndumane Amerika mu gushyira nabwo amatagisi ku bidandazwa bya Amerika bifise agaciro k'imiliyaridi 50 z'amadolari nyene byinjira mu gihugu cy'Ubushinwa. Trump aheruka gufata ingingo yo gushyira amatagisi ku byuma bya aluminium biva muri Canada, mu Burayi, Ubuyapani na Mexique byatumye ibyo bihugu birakarira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kurubuga rwa internet www.radioyacu.com. Kuri Facebook naho muturondere mwanditse VOA Radio Yacu.
Amakuru mu biyaga bigari. Ku isi yose abayisilamu bijije umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. No mu Rwanda niko byagenze, uyu munsi usoza igisibo gitagatifu cy'abayisilamu cya Ramadan. Asumuta kabo yaratubwira uko byagenze muri Kigali.
Kuri uyu munsi wo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani wabaye ikiruhuko mu Rwanda hose, hirya no hino mu gihugu wasangaga mu mihanda cyangwa se mu masoko higanjemo abayisilamukazi bari bakereye gushaka ibyafasha mu kwizihiza uyu munsi mukuru.
Umunsi wacu twawiteguye dushimira Imana yuko twashoje igisibo tukagisoza amahoro. Nta kindi cy'uyu munsi dukora usibye ko tujya tukabuje
guhaha. Watumiye se?
Ubushobozi babubonye bimeze gute? Ubushobozi ndabufite, kandi gutumira abasilamu ntabwo dutanga invitation. Abari karibu ku muntu wese.
Gutegurira abana bakishima, bagahabwa umwambaro, bagahabwa icyo bakeneye, bakajya gusenga bakeye.
Ibi byishimo ariko uwavuga ko bitageze kuri bose ni yabagiye kure y'ukuri, kuko hari abandi benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko kubera amikoro adahagije uyu munsi bawizije nabi.
N'ibintu byaragabanutse ho gakeye. Mvugishije ukuri byaragabanutse. Ndi umufundi. Akazi karabuze. Sinzi aho amafaranga agiye, sinzi n'abakoresha aho bagiye. Ubu munsi urabona ari ubushyuhe buhari. nimwageze mu isoko se n'uso abonyari ntuziri ari nibisanzwe rwose nkava ngo n'umunsi mukuru n'ikibira yidi oya
twaracuruzaga neza ewa n'amapavura amasereri ku mbuto tukajya tumenamo ariko amafaranga yarabuze ahantu hose none no kwira yita byagaragaye ko yabuze byabaga bishyushye nk'iki gihe kaba bamaze kubona bitatu bya bintu kabati nanjye gutekera abantu irayita ukagura umuceri ukagura inyama neza dawe yabajya gushukura warabibaguriraga none wapi inyembe nayiruhanye dasirimo iranyirukangana n'inkera ahubwo naringuye no mu modoka
igisibo cy'abayisilamu cy'uyu mwaka cyabaye mu gihe hari ibikorwa leta yatangiye byo gufunga insengero zitari zujuje ibisabwa humvikanye hirya no hino insengero zafunzwe ndetse kugeza ubu zigifunzwe muri zo hagaragayemo imisigiti isaga ijana nayo yafunzwe nk'uko byatangajwe na mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu uyu muyobozi avuga ko bihaye amezi atanu bakaba bakoze ibisabwa byose ngo iyi misigiti yongere ikore
mu by'ukuri muri uyu mwaka twahuye n'icyo kibazo cy'imisigiti yafunzwe yari myinshi yagera ku ijana n'indi nibaza ko bitashobora kumara amezi nk'atanu mu by'ukuri iyi misigiti tudashoboye kuyibonera ibikenerwa byose kugira ngo ishobore kuba yakoreshwa n'abayisilamu hari ingamba zihari rero zo kwegeranya uburyo n'ubushobozi nk'uko mubizi ibikorwa bikorwa n'abayisilamu kandi abayisilamu tunabashimira cyane uburyo bitanze bagafasha ahari ibibazo kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyarangira cy'imisigiti yari ikinzwe ariko turifuza ko bitafata igihe kirekire kugira ngo iki gikorwa kibe cyarangiye igihe tuvuga n'amezi atanu hari aho bikenewe ko n'imisigiti imwe yari nk'amazu ikeneye kuvugururwa mu rwego rwo kugira ngo yubakwe n'imisigiti
iki gikorwa cyo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani kibaye mu Rwanda abayisilamu basaga 40 bagiye kumara imyaka igera kuri 2 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mufti w'u Rwanda yita Imana yongeye gutangaza ko muri isilamu yo mu Rwanda bakomeje ibikorwa byo guhangana n'ababambitse isura mbi batwereye ibikorwa by'iterabwoba
dina islamu bishingiye ku zina ryayo nu islamu bivuga amahoro intumwa yacu muhammad yari intumwa y'amahoro ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se by'urwango barangiza bakabyambika umwambaro wa islamu twebwe ntabwo tubyemera dina islamu ntibyemera twero nko mu Rwanda mu by'ukuri dufite intambwe twateye ndetse no mu bindi bihugu duturanye ariko uyu munsi nababwira ko buhamaze kujya ihuriro nyafurika ry'abanyamadini harimo abayisilamu harimo n'abatari abayisilamu yewe harimo n'abantu baharanira amahoro mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo kwaha iyi si ndetse twatanga ubutumwa bw'amahoro ku banyarwanda
gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani bije bisanga mu nzego zinyuranye z'igihugu haratangiye ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge byugarije abakiri bato mufti w'u Rwanda yasabye abayisilamu ko barwanya ibiyobyabwenge bakanatungira agatoki inzego zishinzwe umutekano ababicuruza kuko byamaze kugaragara ko biri kwangiza urubyiruko rwinshi minisiteri y'ubuzima iherutse gutangaza ko mu bushakashatsi buherutse bwerekanye ko nibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 kugeza kuri 35 abangana 52 n'ibice 4 ijana bakoresheje rimwe cyangwa kenshi ibiyobyabwenge muri bo 76% ku ijana babaswe n'inzoga nabo 48% babaswe n'itabi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
arakoze Asumta tuve mu Rwanda dusimbire mu Burundi naho abanyagihugu bo ku mutumba Butare muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana barashima ibikorwa by'iterambere bafashwa n'abayisilamu bahurikiye mu musigiti wa Butare mu gihe uyo musigiti washinzwe mu karere katamenyereyemo iryo dini abarongoye uwo musigiti bavuga ko bimenyekanisha mu kwerekana akamaro bugirira abanyabukemba ni inkuru ya Kristi Munezero
Bobo mukuza babita ngo nabasilamu mugo bamaze kuza baratubwiye ko arabamizirima abandi bakabita ngo nabaswahili
Komine ya Bukemba ni imwe mu makomine 6 agize intara ya Rutana abaho bagizwe n'abanimyi borozi basanzwe hanini bahurike mu madini y'abakristo mu mwaka w'2016 abayisilamu bavuye mu zindi ntara z'u Burundi baraje gutanguza muri ako karere idini rya Islam yo ku mutumba Butare ibyateye ubwoba bamwe
bo twebwe umusigiti twara tuwumva Bujumbura za Makamba Rumonge hanyuma rero abantu bamwe bo ngaha baratanguye kujugumira baragize ibikibazo ko ho bahaje ko ngo umusigiti aho uje ngo atabigeme cyangwa atabagabo cyangwa atabagore basubira kubana n'abagore babo ubusambanyi ibi byo guharika kenshi baratubwira ko ngo ko baje ngo muragowe
Imam Ahmad Bagabo arongoye umusigiti wawo ku mutumba wa Butare amaze imyaka ibiri irenga avuye mu ntara ya Muyinga akaba yaje muri iyo komine ya Bukemba gushinga umusigiti avuga ko hejuru yo kwigisha iryo dini bifuza guterera mu bisata by'inyigisho hamwe n'iterambere
nkaho turi ngaha mwaka karere ngira ngo urabona amashuri batanguye kubaka hajya mu irongero ajya amashuri naye abantu bose baba abayisilamu n'abatari abayisilamu tecyo dukora nkiyo bishitse bakaramuka batanguye kumbure kwakira abanyeshuri twe turashobora gutangariza abakeneye kuja kuhiga n'amashuri y'imyuga iyo shura kwigisha abantu kwiteza imbere barigisha kumbure mudasobwa ndetse bakigisha no gushona
Adija Akimana asanzwe abaho muri komine ya Bukemba avuga ko ashima cyane umutima w'urukundo abagize uyu musigiti w'Ibutare berekana mu kugarukira kubagwahi
rasha nkuko umuntu agwaye ndabufasha rikamwegera bakakuyagisha neza bakakuvugisha ukarema mu mutima oya nta muntu yari bwanyegere ngwaye nkuko ngwarije mu bitararaza kandaba kandi nanje ntamuzi nanje sindamuzi
Imamu Bagabo Ahmad arongoye uyu musigiti w'Ibutare nawe avuga yuko no mu gisata c'imibano bitaho ibyingo n'imiryango
arongiye usanga anu tubaye cyangwa se umuntu atasanzwe amenyereye imico yo kubana usanga bafise izindi nyifato zitandukanye mbese ugasanga ni nyifato zo kutubahana hariho ingeso cyane cyane zishize mu bantu zikomeye n'ingeso z'ubusambanyi ndetse n'abakenyezi cyane guta ingo kahukana cyangwa se umugabo akagaturuga akagenda umukenyezi agasigara mu rugo ibyo bikaba gucyo nukuberekera ko gutandukana bitabereye cyangwa se gutotezanya kububakanye bitabereye
Egide Ndabashinze umukuru umutumba Butare arakenguruka intererano yo musigiti mu kiringo gitoyi umaze kuri uwo mutumba akabona ko byo bavyiza ukoranye n'abajejwe intwaro mu gushira mu ngira imigambi y'abanyabukemba
kuneza yuko umusigiti wa waraje ngaha twebwe nk'abene gihugu twabyakiriye neza kimwe twarabonye ko twungutse imigenderanire myinshi y'abantu tutari dusanganywe tutari tuzi ibyo twazi ibyo twabazigamo twumva hirya no hino si byo bazananye ibi bijanye n'ibyo guharika abagore babiri hanyuma rero kwivyiterambere hariho amashuri barubatse bari radio ya mizirima nayo nyene iriho ubu turayumviriza makuru yayo impande yaho bari yungunganya ubu barafise ama restaurant aha kwibarabara nta muntu ubu arengana ngo abure ico afungura barafashe ingenzi twarabonye ko n'abakenyezi bacu atarabamizirima nabo nyine baciye bajamo gukotsa ibigori ku mabarabara kugira ngo ingenzi zize zirakira utwo zifungura
mu gihe uyu wa gatanu hari haramutse hasozegwa amafungo yaramaze ukwezi ku bayisilamu imamu w'umusigiti wa Butare n'abayisilamu bashika 30 bari bitabye igisabisho baciye basangira imfunguro y'umunsi mukuru aho nabatari mu idini bari batumiwe ibukemba mu ntara ya Rutana Chrisi Munezero ijwi rya Amerika
urakoze Chrisi tugume mu Burundi aho barimye bitabi bo muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza bababajwe nuko babujijwe kurima igiterwa cyari kibatunze abo barimye baramenyesha ko ibyo barimo bategekwa gutera nta kamaro bibafitiye ni inkuru ya Fidelite ishatse
Umwonga wa Gasambi niwo bahora barimamwo itabi no umwonga ufise amahegitari arenga 50 amakuru ava mu bahora baririma amenyesha ko kuvuna umwaka utanguye ataronse uburenganzira kuririma
hose kumanuka nyene gutegeka
cyari itabi umwonga warutunze abantu beshi kose
itabi nige batera ku bishi umwe nyene nk'umuntu w'umukizwa ni wasanga arima nk'ibira Kwasa yatuwa ngale kulite. Kwasa kugambara li nuwa rakubera wagumawa himiriza ti uzo chari kitabi ngene tukumaka.
Tegwe mwante batu geti umunga wose nukutila giri virai. Nukutila giri virai gusa ni hagi kini kini kutila girai ni mnyumbati gusa ni virai. Na tawi kwasa te umunga.
Abora wabari mingetai wavuka kubu kene ugie kubogariza. Awakamenyesha kui biraya bidashowa kunguka chuki mgini tabi. Bizima nesu yetu musanze. Hayu kwa teli biraya umurima wali mamungo itabi.
Jangira kamara mkajanu wana kuhishuri. Naga tungwa hakagoramu naro sama amahera yawanesu. Ibi inye Hanizu mwala zao fungu na nzozibu.
Ni tabiri ni wa shwishora.
Hanijo wa shwaribu jumbra shangani kwa jahani.
Mbe mutekela kuki mutekela kukafuko, mutekela kukafungo, bigenda kutu.
Ya tulalilanda, tukagira kumulanda, kukakoreshi migotu.
Mugotu mungu sangiri mwa matabi nganga, yuwa binga binga.
Mnongi tandatu. Haliki ya kiwa kimecha kwa kama heri jana.
Mufuwa kumufungu wa shuku kwa hiyo humbi bitandatu.
Mune
huyu mulima osu vangu mifungi ngana kutu.
Haliki ya horapa mungu mirando kichana.
Uyu mga wanawe yetu musandari kwa lima, ibidaya. Ati nivyungu kachoki mnitabi.
Kandaguha karoliru. Urawuna jewa kakawa kaa. Kurawuna kunu kangana. Akaniga toyi. Akandaga teye mwivira yibdibi humbi chumina bitati. Kani mba vira zimu. Aha anya ndaha tegitabi haja. Kuinge mwe amagana aviri nitani. Yitabi. Mugabo amahera. Tabi jeze vamhibi humbi jana nitani. Nananzo ukura yivira yibdi jana nitani. Nibza mirongi tanunzo haku. Nibza bihumbi chumina bitatu. Ndaha teze kumbutu. Eme kubironga nitombo. Haige nhazo hagaru.
Umba nhiwirai ni urungudu franga dufadika ni uvangu shore uchisanga. Atana kazinga kito ngoro unga changa tayo nundi mga wawogura. Kwa urunga mafranga maki. Humu nga wawurunga humu nga majanaviri uchulunga hiwirai humu mirongu tanu. Changimu chumi guchoga.
Igotabi kilete abayiri maha inabani gaya itu unze. Kakarorero haliaba kotesha nabisu mamgo mukura milima itabi.
Na hatu talirima tukakore dufranga tukaturunga. Haliko nguhu kena mgeye kuzo tule mja butubere nabi.
Mwakura mafranga
kwa? Mwuri na ikonda yura kabu. Wamhaya kazi kugia atere kubera wachwa teri bjewilari. Wayebu nafashe wachaba minisha nikiza kubera wakatawari kukatanga mafranga. Niri wenda yura na kura njimi humbi bitanu change bini. Ubu niwa ndanza hiki humbi. Ubuzi wa terango nibike yangu ni hakamara. Uwifite nga kaba. Wahuruka kotesh. Wakabuwa hangi humbi milongu tanu. Change milongu indi. Mbele hale hona wa hangi jana. Aliko mhubu nivi. Bizo shobu kakubera wa himili jengono wa teri bjewilari. Ubukeno mge kutera gose na
cyakoteshya make kubera babona ibi biraya ngo bitunguka nkita.
Abayagi kwavuga yuko atanwe imbo biraya biteze abo twaganiriye baraganya.
Nimwe abuno watono. Nene abo bose babiteye ntibyumye ntibyahetse.
Ibiki?
Ibiraya.
Zimenye kubera kinono.
Indwara nteka.
Tabanje ko umba bari bavuze ngo duhebe. Yabacha badra n'imbuto ho. Yabaraye badana imbuto nziza tukabiteragiranye n'imbuto nziza tukaraba. Kubashaka kutubiteragira. Atuweza yanaba fundi bindimo baheze baze n'imbuto nyene iterekwa nyene tubone ko twimbura kandi aho twimbuye no mundi twashaka tuzaba turi nyatabi nyene bagirize babona
naho biruko musanye wa komine muhangare munsi ndabizera ashikiza ko abanyagihugu bihatira cyane gutera itabi maze bakirengagiza ibiterwa mbumba rugo yamara kubwiwa ati hagukora amategeko nyabuna hakoze ihimirizwa cyane cyane mu kubereka abanyagihugu ineze yo kwijukira ifungwa mbumba rugo kandi uyo murongozi akabandanya avuga yuko abarongoye bumvise aho kamo batewe hanyuma bihatira ibiterwa mbumba rugo baraheba kutera itabi mu ntara ya Kayanza mu mwaka uheze umwimbo w'ibiraya wabaye mwinshi gushika ikiro cy'ibiraya cyagugwa hagati y'amafaranga amajana 2 n'amajana 3 y'amarundi muri komine Muhanga intara ya Kayanza Fidelite Shatse ijwi rya Amerika.
Turageze mu mwanya wahariwe inkino duhagarara cyane ku nkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera mu gihugu cy'u Burusiya. Muri studio turi kumwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Fidele Niyongabo, turaguha ikaze.
Urakoze. Kirero ni igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'2018 nkuko bivuze cyatanguye ejo mu gihugu cy'u Burusiya kiriko cyakira ico gikombe. Dufashe ejo umurukino gukugurura rwari hagati y'ubwo Burusiya bwakira ico gikombe na Arabia Saudite bwatsinze Arabia Saudite ibitsindo 5 kubusa. Mu nkino zabaye uno munsi aho hari mu mugwi A, mu mugwi B, mu nkino zabaye uno munsi ariko muri A hariho urukino rwatanguye hagati ya Rugwaye na Misiri. Rugwaye ikaba yinjije igitsindo kimwe ku busa bwa Misiri. Cyo gitsindo cinjijwe n'umukinyi witwa Jose Jimenez. Jimenez ari ku munota wa 90 urukino rugiye kurangira. Mu rukino rwakwirikiye mu mugwi B, Irani yatsinze Maroc byagenze nkuko nyene ku munota pratiquement wa nyuma aho umukinyi w'inyuma umugwi wa Maroc yinjije mu igori giwe ku munota wa 90 wo mukinyi akaba yitwa Aziz Bouhadouz.
Eka tu hagarare cyane ku nkino zo no munsi za zabayemwo zabonetsemwo ibihugu bibiri bya Afrika Misiri na Maroc. Ibihugu nkuko bivuze byose byatsinzwe ibi bivuga iki kuma ekipe ya Afrika?
Umuntu yitegereje ama ekipe yo muri Afrika amaze gukina gushika ubu ibintu ntivyifashe neza abantu bari biteze hagati y'umugwi wa Misiri warumaze imyaka 28 utagarutse mu gikombe c'isi yose. Maroc nawe rimaze imyaka 20 umuntu yariko yibaza kumbure ko iyo migwi yariko vyifatamwo neza kurushiza uko vyabaye. Arababona ko kumugwi wa Misiri kubera umukinyi akomeye cyane Mohamed Salah atashobora gukina kuya yavunitse ku rutugu, bibaza ko byaba byagize ingaruka no kurindira umuntu araye mu nkino zikurikira, ariko inkino zikurikira ntizoba zoroshe na gato mu migwi ivyo bihugu birimwo. Umuntu aravye Misiri iri kumwe n'Uburusiya, Arabia Saudite na Uruguay, umuntu aravye Maroc iri kumwe na Portugal na Espagne, ntibizokoroha.
Egome muri uwo mugwi nyene be Portugal na Espagne ni mukanya umuntu yavuga ngo iyi ni finale canke demi-finale giri.
Kubakunze umupira w'amaguru bari kwitega ko nk'iyo migwi y'ibihangange yari guhura n'ibimburimburi nko mu gice ca nyuma canke gice c'imbere ya nyuma, ariko nta kundi iyo migwi yasanze iri muri puli imwe niko bigenda. Ivyo bihugu bise kahise Espagne yigeze kuba ikoroniza Portugal sumupira w'amaguru gusa hazo harimo n'amateka.
Nuko twibukiranyije Fideli ayo makipe y'iryandi Afrika asigaye atarakina ubu ngubu ni Nigeria na Senegal, yo kugira ngo twanzure hari icyo wabitubwiraho.
Ni Nigeria na Senegal nk'uko bivuze, Nigeria iri mu mugwi D ari kumwe na Argentina, Iceland na Croatia. Turavye mu nkino za kivandimwe z'imbere y'iki gikombe, Nigeria yaratsinzwe inkino nyinshi, bafise abakinyi bakomeye bakiri bato, mugabo ntibakina nk'umugwi uri hamwe. No kurindira turabe ntibizokoroha kuko umugwi warimwe ntiworoshe. Naho kubyerekeye Senegal iri mu mugwi H iri kumwe na Pologne, ikaba kumwe na Colombia n'Ubuyapani, ni ibihugu bikomakomeye. Reka twibaze ko muri iyo migwi hazovamwo nk'umwe cyangwa ibiri ishobora kuva mu nkino z'uwo mugwi ikaja mu gice gikurikira.
Hari igihe koko ibintu bitungurana mu mupira w'amaguru, ibintu byose birashoboka. Fide urakoze. Inshuti zacu rero mu minota itatu gusa Espagne na Portugal baraba batangiye umupira wabo. Umupira w'amaguru kandi ni mu Rwanda ho ni championnat y'igice y'icyiciro cya mbere igeze ku munsi wayo wa 26. Uyu munsi APR yakinnye na Rayon Sport. APR itsinda 2-1. Jean-Claude Munyandinda wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Niko ni meza. Uyu mukino wagenze ute? APR FC wabonaga irusha Rayon Sport mu kibuga?
Birumvikana na amakipe akomeye, na amakipe y'amakipe ahora ahanganye. Ikipe ya APR FC mu mukino ubanza muribuka ko yaratsinze igitego kimwe ku busa itsinda Rayon Sport, hanyuma icyo gitego cyari cyanatsinzwe n'umukinnyi Muhadjiri Hakizimana. Yari bikomeye rero mu mukino wo kwishyura rero wabaye uyu munsi kuri June 26 nk'uko mwarimu bivuze. APR FC mu ngufu nyinshi yagaragaje zirusha za Rayon Sport, yongeye nyine igaragaza igihagararo n'uko ishaka igikombe. Hanyuma nakubwira ko muri ibyo bitego biri kuri kimwe, ibyo bitego nyine bibiri byose bya APR FC byatsinzwe na Kizigenza cyangwa se kabuhariwe Muhadjiri Hakizimana, ari nawe wari wasunze Rayon Sport mu mukino ubanza. Bibiri kuri kimwe uyu munsi APR FC bigaragara ko iri hejuru ya Rayon Sport, cyane cyane ko Rayon Sport imaze igihe mu mwiryane no mu bibazo by'urudaca, bivuga ko gutsinda biri kuri kimwe ibitunguranye kubera ibibazo Rayon Sport imaze iminsi, kandi ariko biranatunguranye cyane cyane ko ari amakipe ahora ahanganye.
Ariko APR FC hari igihe rubanda bigeze kujya bavuga ko iberwa n'abasifuzi, muri ibingi muri iki gihe cyo urabona hari cyahindutse? Ntabwo ako kantu ko kagaragaramo ko kuberwa
biragoye cyane cyane y'ikipe yatsinzwe akenshi ivuga ko wenda itasifiwe neza. Ubu ngubu ugeze mu ruhande rw'abafana ba Rayon Sport bavuze bati umusifuzi Ruzinda Nansoro ntabwo yabaye nta makemwa, ntabwo yagiye hagati koko ngo asifure neza. Hari amakosa amwe n'amwe yirengagizaga kandi abakinnyi bateri bayakoze, ariko akenshi nyine ibingibi ntibijya bibura ku ikipe yatsinzwe. Ntabwo rero umuntu yavuga ko APR FC yaba yiriwe, cyane cyane ko ari ikipe yihanganiye igikombe, iri mu buduko bw'igikombe. Umusifuzi ashobora kuba yatakibeshya ku kantu runaka, ariko nk'uwakurikiranye umukino
atari ibintu byagambiriwe byo kubera.
Ntabwo rero umuntu yabishingiraho cy'umuntu yavuga gusa nuko APRFC iri gukoza imitwe igikombe cya champion y'umwaka.
Jean-Claude Munyandinda ndagushimiye ubwo rero n'ibindi nande makipe n'indi mikino isigaye nayo utubere hafu. Urakoze cyane, ugire weekend nziza. Nshuti zacu mwese uko mungana rero
turabasezeye. Mwari kumwe na Louise Bigirimana
na Thomas Kamirindi, murakaramu.